mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora. Mwiriwe nshuti bakunzi, nikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazo. Na makuru ngiye kwashikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza twirinda ikiza cha virus ya corona. Zimwe zime mu ngingo nkuru zigize amakuru yo kuri no mugoroba. Mu Burundi inyuma yaho murugujeje gutunganya amatora seni wemeje ko umukandida w'umugambwe CNDD-FDD ari we yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu. Abigeze kuramutswa u Burundi barafise ico amusaba.
Kino gihugu kirakeneye yuko imitima koko yegerana kugira ngo abantu bijukire icankene ko gikomeye muri kino gihugu gikomeye hose kurondera iterambere rituma umurundi wese ahari yumva kwamerewe neza.
Uyu ni Perezida Sylvestre Ntibantunganya yayoboye u Burundi kuva mu mwaka w'1994 kugera mu 1996. Amerika itunga gatoke Uburusiya ibwagiriza kwivanga mu ntambara iri kwibera muri Libya. Ku mugabane wa Aziya, leta ya Afghanistan irategekanya kurekura izindi mfungwa za Taliban 900. Naho muri Afrika y'Epfo, ibitigiri by'abariko barahungabana mu mutwe kubera ikiza cha virus ya corona byiyongeye cyane. Idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase muwe hafi ya maradio yanyu. Amakuru yo kuri no mugoroba turahera ku cemezo ca leta ya Afghanistan naco kurekura izindi mfungwa z'abataliban 900 ku munsi wa nyuma w'agahengwe ko guhagarika ingwano hagati y'impande zose. Ibindi na mgenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Abarwanyi b'abatalibani bahagaritse imirwano kuva tariki ya 24 z'ukwezi mu rwego rwo kubahiriza igisibo cya Eid al-Fitr nk'uko bitangazwa n'ubutegetsi. Leta nayo yasubije icyo gikorwa itangaza umugambi wo kurekura imfungwa za gisirikare 2000. Umuvugizi w'inama y'igihugu y'umutekano Javad Faisal yavuze ko uyu munsi harekurwa 900. Ku munsi w'ejo hari harekuwe abandi 100 mu gikorwa kigamije kwerekana ubushake bwo gukomeza inzira y'amahoro n'ibiganiro hagati y'impande zombi. Mu kwezi kwa kabiri, leta ya Amerika n'umutwe w'abatalibani basinyanye amasezerano agamije kurangiza intambara. Ayo masezerano agaragaza ingengabihe y'ikurwa ry'ingabo za Amerika muri Afghanistan n'iyubahirizwa rya bimwe mu bisabwa n'umutwe w'abatalibani birebana n'umutekano. Anavuga kandi ku irekurwa ry'abarwanyi b'abatalibani 5,000. Mu gihe uwo mutwe na usabwa kurekura imfungwa 1,000 z'ingabo za leta. Biramutse ariko bigenze byaba ari intango y'ibiganiro hagati y'Abanyafghanistan ubwabo. Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan yatangaje ko yiteguye ibyo biganiro bishobora kurangiza intambara imaze imyaka hafi 20 muri icyo gihugu.
Jeffrey Mutagoma, urakoze. Tuve ngaho muri Afghanistan tuzaha muri Leta Zunze za Amerika zitungura utoke Uburusiya zibwagiriza ico yise ukwivanga mu ntambara iri kwibera muri Libya. Aloise Bigirimana arakomeza.
Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika ku mugabane wa Afrika, Africome, cyagiriza Uburusiya kuba bwarungitse indege z'intambara muri Libya gushyigikira Khalifa Haftar arwanya leta yemewe na ONU. Amerika ivuga ko izo ndege zabanje kurwa muri Siriya zisirwa irindi rangi kugira ziyoberanye imbere yo kujya muri Libya. Igisirikare cya Amerika nticyatomoye ryari izo ndege zashitse muri Libya ariko cyemeza ko ari mu bihe bya hafi. Iri tangazo rishikirijwe haheze umunsi umwe leta ya Libya yemewe n'amakungu ishikirije ko abasirikare b'abacangiro b'Abarusiya baharugwa mu majana basanzwe bari muri Libya gushyigikira Haftar bakuwe mu bice by'intambara mu bumanuko bw'umurwa mukuru Tripoli. Uburusiya ariko bwamye buhakana ko ataruhara bufise mu ntambara iri kirabera muri Libya.
Muri Madagascar, abasirikare n'abaganga bagiye hamwe mu kurwanya virusi ya corona. Ni nyuma yaho abandi bantu 122 banduriye uwo mugera. Vyifashe gutega aloyi.
Igihugu cya Madagascar cyararungitse abasirikare hamwe n'abaganga mu gisagara cya Toamasina kigira kabiri mu bunini mu twigoro two kugwanya kwirakwira ry'umugera wa corona. Madagascar imaze kuronka abantu bashasha 222 banduye kuva ku munsi wa kane. Abo basirikare barenga ijana barungitswe muri icyo gisagara bajejwe kubungabunga amahoro no kuraba ko abanyagihugu bubahiriza amabwirizwa yo kwambara udufukamunwa no guhana intera hagati y'abantu n'abandi. Umuvugizi w'ikigo gishinzwe kurwanya COVID-19 muri icyo gihugu yavuze ko abo baganga bagiye gutohoza nimba abantu baheruka gufa muri iryo zinga ryo mu ibahari Indiana boba bishwe n'umugera wa corona canke iyindi ngwara. Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru bitandukanye avuga ko hagaragaye ibiziga mu mabarabara y'itwa Masina ariko icabishe ntikiramenyekana. Umushikiranganji wa Madagascar ajejwe kumenyesha makuru La Latiana Lokotondra Zafe arahakana ayo makuru asigura ko abo basirikare n'abaganga barungitswe nyabuna gutohoza muri icyo gisagara kubera abanduye COVID-19 biyongereye. Madagascar imaze kuronka abantu 527 bamaze kumenyekana ko banduye uwo mugera, babiri nabo bakaba bamaze gupfa.
Ku mugabane wa Afrika nari nabiciye ku masonga nkitangura muri Afrika y'Epfo, ibiharuro vy'abahura n'ikibazo c'ingwara zo mu mutwe vyaduze cane kwerekiza ca virusi ya corona. Jeffrey Mutagoma.
Uko umubare w'abarwayi ba COVID-19 wiyongera muri Afrika y'Epfo, ni nako bahura n'uburwayi bwo mu mutwe wiyongera. Abakozi b'inzego z'ubuvuzi baravuga ko ahanini biterwa n'uko zihugiye mu gukumira icyorezo cya COVID-19, bigatuma ingufu zari zisanzwe zishyirwa ku kwita ku bibazo by'uburwayi bwo mu mutwe zidohoka. Ikindi giterwa uko kwiyongera ni ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona, harimo gahunda ya guma mu rugo n'akataho ari ngombwa, utaretse n'ingaruka zihungabana ry'ubukungu. Afrika y'Epfo nicyo gihugu cyazahajwe na virusi ya corona kuruta ibindi ku mugabane wa Afrika. Kugeza ubu abarenga 2022 bamaze kwandura icyo kiza kimaze guhitana abarenga 400. Abakurikiranira hafi iby'ubuvuzi muri iki gihugu baravuga ko aho iki kiza kizarangirira kizasiga umubare munini w'abafite uburwayi bwo mu mutwe kuruta uko byari bisanzwe.
Turaguma ku mugabane wa Afrika ariko ubutwerekeza muri Burkina Faso, ahavugwa amashuri 2,500 amaze kugara kwera ibitero bitandukanye by'intagondwa. Aloise Bigirimana.
Ibitero bikorwa n'intagondwa muri Burkina Faso bimaze gutuma amashuri 2,500 yugara kuva mu mwaka w'2017. Ivyashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Muri iyi raporo Human Rights Watch rivuga ko ivyo bitero bishika ku 126 byatumye abana 350,000 bataronka inyigisho zibereye, kandi abigisha bashika kuri 12 nabo barishwe canke baborejwe igufa, abandi baranyuruzwa. Abantu baharurwa mu 900 baramaze kwicwa muri Burkina Faso kuva mu mwaka wa 2015 igihe izo ntagondwa zishingiye ku idini rya Kiisilamu zatangura kugaba ibitero mu banyagihugu. Kubw'umuryango wa ONU mu bihugu bya Burkina Faso, Mali na Nigeri, abantu bashika ku 400 nibo bishwe mu mwaka urangiye bahitanywe n'ibyo bitero.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru agezwe hirya n'ino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabibutse ko muri komu yumvira kuri za FM zitandukanye n'imirongo ya shortwave, mukaba mushobora no kutwumva ikibiriraho kuri wezitatu.com, adresi ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA Radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere. Atagihindutse General Evariste Ndayishimiye batazira neva ku igenekerezo rya 20 ukwezi k'8 ararahirira manda yiwe ya mbere y'imyaka 7 nka perezida mushasha w'u Burundi. None General Ndayishimiye ni umuntu ki? Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yaducukumburiye amwe mu mateka yiwe.
Evariste Ndayishimiye yavukiye muri komine Giheta mu ntara ya Gitega mu mwaka w'1968, intara y'Ikirimiro ubu yagizwe umugwa mukuru wa politike. Uwo mugabo azwi ku gatazirano ka Neva yamenyekanye cyane guhera mu mwaka w'1995 yiga muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa kabiri mu gisata c'amategeko. Icyo gihe yararokotse ubwicanyi bwahitanye bagenzi we b'abahutu biga muri iyo kaminuza. Yaciye yinjira umuhari FDD wagwanya leta warumaze iminsi mike utanguye, inyuma y'iganda kugwajya perezida Melchior Ndadaye yishwe muri 1993 Ndayishimiye atanguye kaminuza. Bamwe mu bo byagendanye ku rugamba babwijwe ijya Amerika kujya guhaniya cyane cyane mu gice cya Bubanza cy'ibitoke na Bujumbura Rural kuko yabaye mu kibira n'ubuseruko bwa Congo. Abamuzi bavuga ko ku rugamba yakunzwe n'abo yatwara bigatuma agenwa amabanga atandukanye yo kurongora ibitero no gufasha mu by'amategeko bendera ko mu ntambara. Yabaye komanda akatari gake igihe yatwara abagwanyi muri zo ntara zitandukanye. Ngo yarangana uko haba umugwanyi wiwe arenganywa. Ishamba yamazemo imyaka 10 yarirangije mu myaka y'ibihumbi 2000 ashinzwe amabanga yo kurongora ibiro byiga amategeko na politike y'umuhari wabo. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 bashize hasi ibigwanisho biteguriye kuja muri leta no mu gisirikare. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 Ndayishimiye yagizwe cegera c'utwara ibiro bikuru bya gisirikare kimaze gucangwa ku ipete rya generale. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007 yagizwe umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu n'umutekano. Arazinanje cyane nubwo bari basa n'abahanganye mu matora agatogwasa kuko mu mwaka w'ibihumbi 2008 Evariste Ndayishimiye niwe yararongoye intumwa za leta mu masezerano yo gushira hasi ibigwanisho ku muhari parpe w'utu FNL warurongowe na gwasa. Munyuma yabaye umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo bya gisirikare ikibanza yagumyemwo gushika mu mwaka w'ibihumbi 2014. Intore kazo mu mwaka w'ibihumbi 2015 zadutse asigaye ari umuhanuzi w'ibibazo bya gisivile mu biro kwa perezida nyene. Inyuma y'umwaka umwe yaciye agenwa kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2016 aca asezera igisirikare. Azwi nk'umugabo atavuguruzwa ku ngingo afashe. Gusa umuzi yagize ati naha twagwa n'agashavu n'ingoga yigaruha kirikare arumviriza kandi arugurutse. Abamuzi bati kuba yakoze ubuzi bwinshi mu gihugu arazi neza igisirikare intwaro ibiganiro amashirahamwe yigenga n'ibindi. Evariste Ndayishimiye ari mu mugwi w'abasirikare n'abapolisi bafise ipete rya generali badashika 10 batwarira igihugu mu mpisho bagafata ingingo zose zerekeye ubuzima bw'igihugu. Abamwegereye bavuga ko kuva mu myaka iheze mu kugenwa ayo mabanga yose kwariye nko kumutegura kuzorongora igihugu kuko umukandida yabwirizwa kuva mu barwanye abo cavunye nk'uko babyivugira. Amashami yigenga arahurize hame ko Ndayishimiye atamadosiye y'ubwicanyi n'isesagwa ry'amatungo ya leta avugwamo. Gusaba kongera koko umuhari w'ugwaruka rw'imbonera kure zegamiye umugambwe avamwo gwakoze amabi menshi rugafatwa na ONU nk'akagwi k'inkorabara milise. Ndayishimiye ari watwara umugambwe bati yari afise ububasha bwo kubabuza. Igihe abategetsi batandukanye baguma batuka abanyaburaya n'ibihugu bimwe byo mu karere, Evariste Ndayishimiye yumvikanye gake avuga amajambo mabi muri ico gisata. Umuhinga mu vya politike yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ati nibaza ko kugarukana imigenderanire myiza n'ababanye hamwe n'amakungu arica azohera ko kuko azaho kigejeje igihugu. Kuva kera yari gengesera kuko yaraze bimurindirije. Ndayishimiye n'umuntu yegereye perezida Nkurunziza agiye gusubirira nk'uko abatari bake babivuga. Gusa ngo n'umuntu hamwe aronse abo bakorana ashobora guhindura ibintu. Isoko ry'amakuru yacu ntiryatomoye neza ibyo yohindura ibyo ari byo. Ndayishimiye ngo nakunda kwishira hejuru ahubwo akora yihoreye comme de discrétion mu gifaransa. Perezida Petero Nkurunziza avuye ku butegetsi agizwe imboneza y'amaho mu mugambwe no mu gihugu atekerewe imperekeza n'abamucungerera ubuzima bakwiye. Bamwe bati ni kimwe mu bitazokorohera Ndayishimiye gutwara. Yamara abandi nabo bati Ndayishimiye nawe arabizi neza kuko babanye mu ishamba ndetse bakaba baginjiriyemo rimwe. Byumvikana ko atazobura uko abigenza. Evariste Ndayishimiye n'umukirisu wo mu idini rya Katolika adatsiba gusenga n'intebe yiwe irazwi akunda kwicara nk'uko abo bajanayo babivuga. Afise umugore n'abana 8 atagihindutse mu kwezi k'8 ntihazorahira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu azomaramwo ikirengo c'imyaka 7 gishobora kwiyongera rimwe nk'uko ibwirizwa shingiro rishaca ribivuga. Ndayishimiye azoca cikumwubahwa. Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Claverno kugira kwitogwa rya Evariste Ndayishimiye uhejeje kutubwira wari we ritariko rivugwa ko rumwe n'impande zitandukanye. Imwe mu migambwe itabwa rumwe na leta y'u Burundi irimo nka SNL uramutswa gato rwasa bemeza ko amatora yibwe mu runani kira Burundi bo bagasanga naho hari utunenge twibonekeje ivyo bitotuma ivyavuye mu matora vyamirirwa. inkuru ya mgenzi wacu Eloge Kaneza
urunani kirabundi rwagiye mu matora y'umukuru w'igihugu urubanje kurenganurwa na sentare yubahiza ubwizwa nshingiro rusigura ko rwabonye utunenge twinshi harimo abantu batoye inshuri renzi imwe n'abahagarikizi barwo mu matora batahawe uburenganzira ariko ayo makenga hamwe n'ayandi atari make rwemeza ko atoba intandaro yo kwanka ivyavuye mu matora Aloyizi Baricaka rurongoye yabitangaje mu iganiriro yamenyesha makuru
nkuko amatora atunganije hagurya ugasanga abantu bajeje umutekano baraje kwirukana abantu bijya misambwe ntibibaho bahagarara hariya bakabaru bakarindira nabo nyene ko hari ikintu kibi ariko urabona ko nkubo uko byagenze bica bijana n'iki cyamandatere murabona nk'ibi nabwiye by'amakarata none ni mwese ni mwari muri sinerji de media ntimwabonye ko hari amaprokirasiyo bijya bintu biraba bakuru b'imitumba barandika amaprokirasiyo cyangwa umuntu arabwira uwundi ngo ndagutore ibyamandatere barabibonye barabibona karutunenge ariko iciza cy'amatora nta tunenge tureture tumwe tumwe abatora atokwemerwa twabayemo ababikoze babikoranye ubwenge bwinshi bakoze utuntu badukoranye ubwenge bwinshi cyane ku buryo birinze ko haboneka utunenge tumwe dutuma amatora atemewe kubera ariko tunenge tutabonetse nicyo gituma ubona n'abandi benshi bari kwaremera ibyayavuyemo kuko hagiyemo ubwenge bwinshi cyane nibaza ko mu myaka iba natwe ubwo bwenge tuzogakucura natwe tubushiremo
imbere yo kubwiga cyangwa kuburonka bari cyakatanga impanuro
ibintu by'igihugu itunga y'igihugu libe itunga y'igihugu koko ntiribe itunga ry'akagwa gatoya k'abantu bakeya tugasaba kandi ko abafungwa ba politiki n'ab'ibyiyumviro byabo bufungurwa tugasaba kandi ko impunzi zose atanimwe icyaguwe zotahukanwa kugira ngo zubake igihugu cyacu runanikira Burundi rusabye abarundi nabo ba mu Burundi kubandanya bafatanye mu nda babandanye ibikogwa byabo babumbatira umutekano amahoro kugira ngo dusazagaze demokrasi hanyuma iterambere ridushwaremo
iryo terambere umuhuza w'abarundi ntari kekeranya Edouard Nduwimana bivuga afatiye ku isomo asigura ko yigiye kuri aya matora umugwi senikuru uyu wa mbere utangaza ibyavuye mu matora niho yari yibereye
ni intambwe ya demokrasi yaje gutsimbatara mu Burundi uravye ingene arundi bitabiriye amatora ku bwinshi kandi bakayitabira batekanye bigaragara yuko twese turi kumwe mu gufatana mu nda byose birashoboka kuko nta warazi yuko abarundi bo kwitunganyije amatora mwe nuko atabwo yovuye hanze ni kigwa cyo cambere ikore cyane ibaza yuko ari intango shasha mu gucasha u Burundi ikigwa kigira kabiri na yemo nuko hari ibibazo mu Burundi biko birarangira uravye ingene amatora yagenze mu ntara zitandukanye demokrasi ingene batoye imigambwe mukandukane bw'amoko n'ibindi ndabibazo bavuga basezerano y'arusha mwabonye yuko by'ukuri bene biko biratora inyishu ikindi kigwa nuvuga anacyo ni kijyanye na demokrasi bigaragara ko abarundi bamaze gutahura inyungu zabo kuko uravye ingene batoye wasanga batoye umukuru w'igihugu ugasanga handi bagutoreye umushinga mateka atandukanye n'umukuru w'igihugu bigaragara yuko bamaze kumva akamaro kinze devyo matora kwashobye ati uyu nk'umukuru w'igihugu yongera akamaro ariko uyu nk'umushinga mateka nabo umugambi wundi yongera akamaro
iyo ntambwe na Silverson ntibantunganya yoza twa Burundi amazi gihaye manga mu binyamakuru uyu munsi ari kanini ubutumwa bwiwe bwerekeye General Evariste Ndayishimiye yaratsindi intebe yigeze kwicarako akababaye n'umukuru w'igihugu agira kabiri baturuka mu ntara imwe ya Gitega bwana ntibantunganya hari ikiganiro radio na televizion z'igihugu
nubwira uzo umukuru w'igihugu yuko ateza kumiya yuko abayenda yahundwa umukuru w'igihugu niwe umurundi wese araba natwe twaya kuri w'igihugu niwe turaba abashikiranganje niwe baraba babura matari niwe baraba abashinga mateka niwe baraba naho ari wa twamabwirizo nokuvuga ruko rero ari we mwugariro wa mbere w'igihugu ariyo nokuvuga yuko iyo utowe ucutse kumenya yuko utorewe igihugu cyose narashimye harya yavuze ati jewe nzokoreshoye kose kugira ngo ndegeranye abarundi kino gihugu kirakeneye yuko imitima koko yegerana kugira ngo abantu bijukire icanke ndo gikomeye muri kino gihugu gikomeye hose kurondera iterambere rituma umurundi wese ahari yumva kwamerewe neza
atagihindutse kugira ngo amise cy'umugwise ni biharuro nabandi ubukazi byavuye mu matora bititezwe na gato guhushana n'ivyimfata kibanza bizotangazwa ku itariki ya kano kwezi kuza Eloge Wikane za Ijwi rya Amerika
tukiri kuca bamwe nabandi bagona kuvyavuye mu matora yo mu Burundi Dieudonné Nahimana yahiganywe ku giti ciwe nk'uwigenga amaze kubwira mugenzi wacu Frédéric Nkundikije ko muri rusangi ashimwe kwa ayo matora yagenze naho byose bitari vyerangode
kwitura abo giti ciwa cyo no kuvuga cewe nk'uwigenga nitoje ari tumenge tumwe tumwe twarabonye mu bijanye n'ingene iharuka cyagenze mu matora mugabo tubwira ngo tumenge tunini cyane gose ariko kuvuga bisaba yuko habaho kudu kudusotosora n'abwe ko tureba turabe tugane na senisa bye tukurikina kiriya ku mbure n'izagenda kuzatwagenzera kitana ariko ni gikuye yuko bityo bituma dutsinda amatora sanke kutuhakana ibyavuye amatora sa twakifuza yuko bitugenda mu muco
muri rusange turetse utwo tunenge amatora yagenze neza hari umugambwe nka CNL bwa ko ayo matora abayemo ubusuma ku bwanyu ayo matora yarabayemo ubusuma turetse utwo tunenge
mbere yo sinashaka kuvuga mvuga mpagaze abandi bavuze no kuvuga yuko ubwe cyose ari ko wanke cyo gihambaye cy'amatora haba hariho ibintu bimwe bigenda neza ibicenge bigenda neza bitagenda neza ngo turavye hamwe hamwe mu ntara cyangwa umugambwe cyangwa ubushobora gusanga ingene bya funganye cyagenze neza ukanda yuko yego guharura bwabaye ku mugaragaro abantu batuturikira bose bashoboye kuperekwa ibyo twarose hanyuma bivuze kandi kwa hano bakabisinyira hariho ibindi bice bimwe bimwe byo mu gihugu gusanga bamwe batashoboye kuhaka ryo abandi batuturikira kugira ngo bashobore kubona neza ingene amajwi twarose ameze cyangwa kugira ngo bashobore gusinya ku impapuro ariko nuvuga ngo ni twaca tuvuga ko muri rusange byose byagenze nabi bivuga ko birumvikana bike cyose ategura kwanje cy'inyanya y'ubugu hashobora kuba amakosa rero ndabaza ko icyo nacyo umuntu akirabira cyane cyane kuri seni kuko niyo ibishinzwe gutegura amatora tuba bigoye kumenya tuti ngo umuntu ayakiza ati naka cyangwa naka yitse kubera ko abari utunenge twagiye mu gutunganywa kw'amatora no kuvuga ko aho na hoseni n'ibiri responsable kubitunganya
neza mwebwe mwari mu bakandida afite imyaka mike cyane rwose tugeranije n'abandi bose bari kurahiganwa icigwa mwahakuye kugira ngo muze mu bigenze neza kurusha mu myaka indwi iri imbere n'iki
kambere nuko abarundi n'abarundi kapitanza n'ukuntu bakwiye kwigishwa ibijyanye na demokarasi gutahura demokarasi cyari cyo kuko muri kumenga abantu bacabona ko demokarasi ari gutora kuko abantu batiyumvira ibiba inyuma y'amatora n'ingene amatora afunganywa rero hari umuco tutaka dufite ubavaye n'ingene ndavuga ko demokarasi kiri ntoya cyane mu Burundi urabona ko ari ntambuko yatewe ariko haracari utubazo tumwe tumwe tujyanye n'ingene abarundi batahura uburenganzira bwabo n'ingene abukoresha mu gihe cya demokarasi no gutahura yuko imigambwe ihambaye imigambwe ari ibyiyumviro n'imigambi ye abarundi rero nizo nibaza ko bikwiye gukorwa cyane kugira ngo habe kwigishwa umuco wa demokarasi no kubahiriza agateka kazina muntu no kuzana umuntu wese gutahura uburenganzira bwe afite ibyo nabyo nibaza yuko ari igikorwa cya twese haba leta imigambwe n'abigenga n'abandi mashyirahamwe ari yose kugira ngo tuzobone imyaka iri imbere kandi twateye intambwe isumbije mu bijyanye no gutahura ibijyanye na demokarasi
mu kanya gatoya cyane rwose mwararonse akanya ko kuja mu gihugu hagati eka ibibazo bihanze abarundi mwarabiciye hirya no hino igihe mwariko muri yamamaza akamwotera umunyapolitike yatowe yizigiwe n'abanyagihugu General Evariste Ndayishimiye nakaye
akamunotera bwa mbere ho taramukeza kuri gutorwa kwari kumusaba yuko hanini iyo buraba ibibazo abarundi bafite by'ukuri bijyanye n'ubukene kuko ugiye kuraba usanga abarundi hari ahantu batageze batera imbere kuva kera usanga ku bijyanye n'iby'intwaro zagiye basubiza inyuma ugasanga ntibageze baruka akajya gushobora gutera imbere bwa kabiri bagomba kumusaba yuko yoshyira imbere guhana abantu bose bakora amakosa atuma ubuzima bwakema muntu businzikara uwo ari buri wese cyo baritwaje cyo cyo yuko atamuntu asubira guhorwa icari cyangwa icyo yiyumvira ije bakayishyira imbere cyane ku buryo aho guhasha abantu bose batuma hariho umuntu aho otegwa uwo ari wese aho yaba hose azira icari cyangwa icyo yiyumvira bwa nyuma kumusaba yuko nk'abaho ko aha karyo aba bose bagize icyo baterereye muri aya matora ya yose imigambi itandukanye kuko bose barekanye ko bafite ibyiyumviro bagashobora gushigikira bagaterera ibyiyumviro byubaka bakashyira inguvu hamwe ntihagire umugwi umwe w'abarundi usigara inyuma mu bijyanye no guteza imbere ubuzima bw'igihugu
Dieudonné Nahimana yari yitoje ku giti cy'uwigenga mu matora yabaye ku igenekezo rya 20 ku kwezi kwa gatanu mu Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo ijwi rya Amerika
imbere guhana gahindukira dutandukira igisata cha sport mu Rwanda kivugwa mu ibazo byo kunyuruza ubutunzi bwa ekipe y'umupira w'amaguru ya Rayon Sport FC ubwumvikane buke mu ndongozi bw'iyo ekipe bwatumye bamwe mu bayobora bahitamo kwandikira umukuru w'igihugu Paul Kagame bamusaba kubataturira. Inkuru twaza Eric Bagirubusa.
Amakimbirane muri Rayon Sport FC ubari kumvikana cyane mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu aranagaragarira cyane mu mabaru ari gucicikana bamwe bashinjanye ibyaha icyafatwa nko kwitana bamwana kubara abayobozi muri Rayon Sport. Nk'umwibaru wa Bwana Sadate Munyakazi wari president w'ikipe ya Rayon Sport FC yandikiye umukuru w'igihugu Paul Kagame kuri uyu wa mbere amusaba kubafasha gukemura uruhuri rw'ibibazo byugarijwe Rayon Sport FC. Aravuga ko ku isonga hakunze kurangwamo imicungire mibi y'umutungo kubara abayobozi muri komite ya Rayon Sport FC yamubanjije. Bwana Munyakazi mwibaruwa y'amapaje ane yageneye umukuru w'igihugu arasa n'umutungira gatoki ko kuva mu mwaka wa 2014 kugeza mu mwaka wa 2019 habarurwa amafaranga agera muri miliyari yanyerejwe muri Rayon Sport FC. Mwibaruwa yavuga ko hakunze kurangwa ikibazo cya ruswa mu ikipe ya Rayon Sport zahabwaga abasifuzi mu mwaka wa 2015. Agasano wibutsa ko mu mwaka wa 2014, 2015, 2016 muri Rayon Sport hanyerejwe imisoro ingana na miliyoni 239 z'amafaranga. Akibutsa ko ibi byagaragajwe n'ikigo Rwanda Revenue Authority gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda. Uretse nibyo yageneye umukuru w'igihugu Bwana Sadate Munyakazi wari president wa Rayon Sport yavuze ko igihe yashakaga ko ababigizemo uruhare babiryozwa ngo nibwo bahise batangira kumurwanya. Ahavuga ko bakoresheje ibinyamakuru by'abantu yemeza ko arabo mwihuriro nyarwanda RNC ridacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda n'abandi avuga ko barwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda ngo bamwandikagaho inkuru bamusebye bagamije kumuteranya n'abanyarwanda. Mu magambo yagize ati nyamara bakora ibyo barazwi ko bafite abavandimwe bakomeye muri RNC bashobora kubafasha kwandika inkuru nk'izo ati bikaba byanteye ubwoba ndetse nkabamboneraho kwishinganisha. Bwana Sadate Munyakazi agasoza ibaruwa yongera gusaba umukuru w'igihugu Paul Kagame ubufasha bwo gukemura uruhuri rw'ibibazo biri muri Rayon Sport ukuri kukajya habona babigize mu ruhare bakabiryozwa maze abariyo bakahabwa ubutabera. Uyu uvuga ko akiri perezida wa Rayon Sport yandikiye umukuru w'igihugu mu gihe biboneka ko hari inama yabaye ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu iminsi ibiri mbere y'ibaruwa yandikiye umukuru w'igihugu. Iyo nama yamuhagarikaga na komite nyobozi yose. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryo ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu rivuga ko inama y'ubuyobozi bw'umuryango wa Rayon Sport imaze gusuzuma imiyoborere y'igikorwa cyayo ngo yasanze komite yariho yirengagiza ndetse ikanarenga ku mategeko shingira agenga umuryango wa Rayon Sport. Inama y'ubuyobozi ikavuga ko bashingiye amategeko basanga komite yariho yarakoze amakosa akomeye igahita ibahagarika bose. Inama y'ubuyobozi yashyiraho komite nyobozi nshya igizwe n'abantu barindwi barangajwe imbere na Bwana Charles Ngarambe ari nawe uyikuriye. Bakazaba barebera Rayon Sport by'agateganyo mu gihe hagitegerejwe amatora. Komite nyobozi yagiyeho igasaba uwandikiye perezida wa Repubulika ko yagaragaza ibimenyetso ku byo avuga. Mu nzego zagenewe kopi mwibaruwa yandikiye umukuru w'igihugu imusaba gukurikirana ibibazo byo muri Rayon Sport harimo n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ijwi rya Amerika yashatse umuvugizi w'uru rwego igamije kumenya ikiri gukorwa kugeza ubu dufatiye ku makuru akubiye muri iyo barwa. Gusa mushuro twahamagaye umuvugizi w'uru rwego Madame Marie Michel Umuhoza ntiyatwitabye ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone y'ingendanwa. Umwe mu banyamategeko wavugishije ijwi rya Amerika ariko ntiyifuze kumvikana mu itangazamakuru yavuze ko kuba muri Rayon Sport hatangiye kuzamuka amajwi arimo ko bamwe mu bayobozi bayo bashyizwe mu majwi ko bakorana n'abakomeye bo mu ihuriro nyarwanda RNC ubutegetsi bufata nk'umutwe w'iterabwoba ubwabyo bishobora kuba byahindura isura bikava mu rwego rw'imyidagaduro. Gusa uyu munyamategeko yabwiye ijwi rya Amerika ko nanone kuvuga ibintu biremereye nk'ibyavuzwe na Bwana Munyakazi bisaba ko inzego z'iperereza zibigeraho ibimenyetso bihagije mbere yo kubijyana mu nkiko. Akavuga ko umucamanza adashobora kwakira ikirego kidafite ibimenyetso. Ku bafana nanone banatanga imisanzu mu ikipe ya Rayon Sport baravuga ko batewe agahinda no kuba bahora bumva amatiku y'urudaca muri Rayon Sport. Nk'uwanze kumvikana mu itangazamakuru wavuze ko icy'ingenzi kitari uguhora bahinduranya za komite nyobozi ahubwo ngo ingufu zagombye gushyirwamo kubaka ubuyobozi buhamye kandi burumwe akazirikana inshingano zaho kwirwa mu cyo yita ahave mpage. Uretse ibibaye ubundi nta mwaka washira hatumvikanye bombori bombori muri iyi kipe ifite abafana benshi mu Rwanda bahaye akabyiniro ka gikundiro. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Akaba ari ntungaha duce dusozerera amakuru yo kuri uno mugoroba. Mariko mushikirizwa na Joe Diane Nahazwe na yabashikirije ndi wanje mu ntumbero yo gukomeza kwikingira ikiza cya virusi ya corona. Nshimire Edi Rwema yaraduhagarikiye na Fasil Gebehu yegeranije ano majwi yose mwashoboye kumva. Bompi nabo nyene bari mu mihana yabo. Abandi dukengurukira namenyesha amakuru bacu batandukanye bagize ico baterera muri no makuru ino munsi mushobora gusubira kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwe mwari ko muratwumviriza ndabikebanure ndayifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose naho utaha.